Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashuhuje mwiriwe neza. Amakuru mugiye kugezweho na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 kandi aho muri hose muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. N'amakuru rero tracte zitera ubwoba bamwe mu banyeshuri ba kaminuza y'u Burundi.
Kuraraba amajambo yavutse n'amajambo atahumuritse kuhabaye wese acatwira umutima uhagatse. Rero ivyo rero bikaba bidutera uhagarara rudasanzwe turi nk'abahaba.
Uyu rero ni umwe mu banyeshuri ba kaminuza y'u Burundi. Naho mu Rwanda urubanza rw'abayoboke ba FDU inkingi rwasubitswe mu rukiko rukuru i Kigali. Nyuma y'izo ngingo z'ingenzi rero noneho tugiye mu makuru nyakuri. Inyandiko zitagira umukono bita tract zanyanyagijwe muri kaminuza y'u Burundi zigabisha bamwe mu banyeshuri ngo bagomba kujya ku murongo. Umunyamakuru wacu Raymond Zimana aratubwira uko bimeze.
Nkuko twabibwiwe na bamwe mu banyeshuri ba mu kigo cya kaminuza cyo kumutanga, izo nyandiko zakwiragijwe muri icyo kigo mu ijoro ry'ubuca nk'isaha 8 z'ijoro, izindi zamanitswe hafi y'aho bafungurira. Uhagarikiwe n'ingwe aravoma, amajigo twaraye tuyahongoye n'amabwena turayagabishije, udashaka kuja ku murongo na kibanza afise ngaha. Ayo akaba ari amwe mu majambo yari yanditse kuri izo nyandiko zitagira umukono. Bamwe mu banyeshuri bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko ayo majambo ateye ubwoba n'amakenga kuko adahumuriza ababa muri ico kigo.
Iya matrakti zo mpapuro ziriko amajambo ateye ubwoba zaranditswe ziramanikwa barazisanzaza ngaha mu kigo cyo kumutanga. Rero ni ikintu giteye ubwoba kinateye n'amakenga kuko ni ibintu kuraraba amajambo yavuzwe n'amajambo atahumuritse kuhabaye wese acatwira umutima uhagatse. Rero ivyo rero bikaba bidutera uhagarara rudasanzwe turi nk'abahaba.
Nk'uko ivyo bintu vyabaye ubonye turarindiriye turaho ukuntu bibandanye, nimba biza gushika ku kintu petetre barafise imvo babishizeho turarindiriye turabi iyo bije.
Ikindi abo banyeshuri bavuga nuko ibiriko birashika vyo babifitaniye isano n'ibigize iminsi vyibonekeza muri ico kigo ca kaminuza. Aha bakavuga akagwika abanyeshuri bakizura ijoro n'abanyeshuri baheruka guhagarikwa bagasaba amatohoza atahenga.
Mu minsi heze habayeho ibintu byo gutegera abanyeshuri bagategwa na bagenzi babo, basanga ari ni bande iri organize bakarara barazunguruka muri campus bategera abatasha amasaha yitereye gatoyi bakabakubita bakabwirira nabi. Ikintu cyari giteye ubwoba cyane gaca cyongeye higakurikirana n'iki cyuko hariho abanyeshuri bagenzi bacu baheruka gukugwa mu burara aho baba bagatwagwa mu buryo budasobanutse. Haza rero bigaragaza uko ukora muri amatract biyafitaniye isano n'uko kurumva ngo guhongora kugira ikirumva ko ari amajambo aremereye cyane rwose.
Turi mbona yuko haba gutajya amasaha nabyo nyine byari byateye icuka kibi, ariko wabonye n'ikinye kigiye kuza n'indi insolite ishitse muri ibi bigo nyine, umva icyo kintu niyo mpamvu tugifite ko amakenga harakenewe itohoza rikomeye cyane ku buryo turaye yuko kumbure bajya bagirira umutekano muri kaminuza yuko tudataha inyuma ya 21 turaye yuko ari bo baba babishyizeho.
Abo banyeshuri basaba ko umutekano wo mu bigo vya kaminuza wocungegwa n'abajeje umutekano aho gucungegwa na bamwe mu banyeshuri.
Cyera vuga nti abajeje umutekano nibabe aribo baducungera, nibabe aribo bafata demezire zishobora kubahiriza agateka kazi na munyeshuri ngaha hanye. Ntihaze umuntu avuga ngo ndi mu mugambo cyangwa mu wundi aca ashinga amategeko.
Abanyeshuri bose cyabazanye bazanywe no kwiga, ibyo bisigaye navyo politiki uyijemo ayijemo umugabo ayijemo yubahiriza uburenganzira bw'uwundi. Cyo tubaje no kumusabere rero abajeje umutekano wa kaminuza ufatwe mu minwe n'inzego zibijejwe.
Hari abajeje umutekano tubafise abapolisi, hariho n'abandi bajeje umutekano baba civil bakora umurango n'ijoro ku miryango hagati mu buraro bacungera ibintu. Abo ni bo babajijwe ako kazi. Mugabo umunyeshuri ntasubire kujamo muri ivyo bintu. Ta munyeshuri yo kwizeza ngo ariko arara kizuwa bavita gukizuwa. Ubutegetsi bwa kaminuza bukubahiriza mu munyeshuri wari we wese.
Celestine ibona bona size ajejwe umutekano muri kaminuza abajijwe kuri izo nyandiko yavuze ko atamapuro yabonye aca turungika ku muyobozi wa kaminuza ajejwe uburaro. Uyo nawe ntitwashoboye kumuronka. Ivyo biruko mugihe aheze yafindwi hari abanyeshuri batatu bahagaritswe muri ivyo bigo habanje gusakwa uburaro bwabo mbere baranatwara n'amatelefone yabo ngendanwa, gushika ubu bakaba batararekugwa. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB mu magambo ahinnye kiratangaza ko inka 480 zimaze kwicwa n'indwara z'uburundwe mu gihe cy'amezi abiri gusa, naho inka 140 zimaze kwicwa n'indwara y'ubuganga bita Rift Valley. Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Hashize iminsi hirya no hino abaturage bavuga ko amatungo yabo arimo gupfa mu buryo nabo batarasobanukirwa. Byatangiye mu turere tw'Iburasirazuba biza kugera mu turere tw'Amajyepfo, imvugo ari imwe ko ari indwara y'ubuganga izwi ku izina rya Rift Valley yadutse mu matungo, cyane cyane inka ikazica. Ni indwara yateye abaturage ubwoba kuko basabwaga kudakora ku maraso y'inka yishwe n'iyo ndwara, kandi bagategeka guhita bayihamba nyuma y'amezi agera kuri abiri indwara ivugwa. Bwa mbere ikigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi RABO cyatangaje ko inka zimaze iminsi zipfa nyinshi zishwe n'uburwayi buterwa n'uburondwe atari Rift Valley nk'uko byavugwaga. Dr. Witouze Solange, umuyobozi wungirije muri iki kigo, yabisobanurira Radio Ijwi rya Amerika.
Uye inka 488 zishwe n'indwara ziterwa n'uburondwe mu gihugu cyose, hanyuma hapfa inka 140 zishwe na Rift Valley Fever mu gihugu cyose.
Ahubwo ni ukuvuga ngo inka nyinshi zapfuye, noneho umuntu yavuga ko zitishwe n'iriya Rift Valley, yavuga ko ubwo zishwe n'indwara y'uburondwe.
Ibyo ngibyo muvuga ni byo, ariko ikindi nakongeraho, indwara y'uburondwe ntabwo ari indwara iterwa n'uburondwe, ntabwo ari imwe, ni nyinshi.
Kuri uyu wa mbere urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB bufatanyije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB beretse abanyamakuru imiti y'amatungo yafatiwe mu nzu zicuruza itujuje ubuziranenge, iyindi yararangije igihe, indi yariganywe cyangwa yarakuwe ku masoko y'u Rwanda. Dr. Rukundo Jean Claude ushinzwe ubugenzuzi bw'ubuvuzi bw'amatungo yasobanuriye itangazamakuru uko iyi miti ipfuye yagize uruhare mu kunanirwa kuvura amatungo amenshi agakurizamo gupfa.
Iyi miti rero uko ikirimo hano nubwo ikintu kigaragara nk'aho ari umuti wo kwica uburondwe, ikirimo hano gitandukanye n'icyanditse hano. Uvuga ngo umuti urimo hano ndani ntabwo ari kwica uburondwe. Umuti ajya akagurisha akagura isiko ari byo birimo agatera, ariko uburondwe ni bupfi bukiyongera. Igihari ni uko bagomba gushishoza. Icya kabiri ni ugushishoza, kubariza, kubaza iyo hano hose unyi imiti cyangwa se igihe cyese ukayisinyara kugira ngo inzego za leta zishinzwe zikomeze kuyivana ku isoko.
Ukurikije iby'ubushakashatsi bwagaragaje, urasanga ibibazo abaturage batahwemye kugaragaza ko batarasobanukirwa n'iby'indwara ibicira amatungo bifite ishingiro.
Njyewe sinzi niba ari iriya ndwara. Veterineri yarambwiraga ngo ni ikibagarira. Uko bwije n'uko bucya gatera inka, umuriro ukagabanuka. Wagabanuka, ejo ntikongera igafata. Ejo ikongera igafata. Fusha inka.
Icyizere abaturage bahawe ni uko inzego zishinzwe ubworozi zifatanije n'izishinzwe ubugenzacyaha zivuga ko zatangiye gukora ubugenzuzi buzazifasha gukurikirana abantu bose baba bacuruza imiti y'amatungo itemewe. Bwana Karake Peter yavuze ko igikorwa cyo gukomeza gusaka mu nzu zicuruza imiti y'amatungo kizakomeza, kandi ko bafatiwe muri aya makosa bazajya bahanwa.
Bakoze igikorwa cyo gushakisha iyo miti no kwikura cyangwa se yinjiye mu gihugu ku buryo bwa magendo igera ku bwoko butandatu. Mu gikorwa cyakozwe muri farumasi hasatswe farumasi igera kuri 52, ariko imiti yagaragaye muri farumasi hafi 18. Hafunzwe farumasi enye, akenshi bitewe n'ubwinshi bw'imiti bari bafite cyangwa se bagerageza guhisha imwe n'imwe bazi ko nabo bibujijwe. Ndetse hari n'abantu bagera kuri 3 bafunzwe muri iki gikorwa. Icyari kigamijwe ni ugukangurira no guca iyo miti burundu ku masoko y'u Rwanda. Ikindi turagira ngo tumenyeshe abakora ibyo bikorwa ko ibihano biteganyijwe kandi ko iki gikorwa tuzakomeza kugikora.
Umuntu ufatiwe mu gikorwa cyo gucuruza imiti itujuje ubuziranenge ahanishwa igifungo kiri hagati y'amezi 6 n'umwaka, cyangwa agacibwa ihazabu guhera ku mafaranga 1,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Imiti ifite agaciro ka 24,000,000 niyo imaze guhagarikwa icuruzwa ryayo nyuma y'uko bigaragaye ko itujuje ubuziranenge. Abaturage bagasabwa kubanza kubaza abasobanukiwe n'imiti y'amatungo mbere yo kugura imiti baha amatungo yabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda aho urubanza rw'abayoboke b'ishyaka FDU Inkingi rwagombaga gutangira kuburanishwa mu mizi yarwo uyu munsi mu rukiko rukuru i Kigali, ariko rero rwasubitswe kubera umwe mu baregwa utitabye urukiko. Aba bantu baregwa ibyaha byo gushinga umutwe w'ingabo utemewe n'amategeko no kugirira nabi ubutegetsi buriho mu gihugu. Eric Bagirubusa araduye inkuru irambuye.
Uwabaye intandaro yo kubura urubanza rw'abarwanashyaka b'ishyaka FDI inkingi ritaremererwa gukorera mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda rutaburanishwa mu mizi ni Bwana Ernest Nkiko, kuko bagombye kuba ari 11 kandi hagaragaye 10 mu cyumba cy'urukiko. Uyu wabuze ari mu bafashwe ku ikubitiro mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 w'umwaka ushize 2017 ndetse no kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo aza kujurira mu rukiko rukuru umucamanza asanga nta mpamvu zikomeye zatuma akurikiranwa afunzwe bamurekuye by'agateganyo. Kuri iyi nshuro rero ubwo abandi barwanashyaka 10 barangajwe imbere na Bwana Boniface Twagirimana, Vice Perezida wa mbere w'ishyaka FDI inkingi, bari biteguye gutangira kuburana mu mizi, byaje kugaragara ko Bwana Ernest Nkiko bareganwa atigeze ahamagazwa n'ubutabera. Maitre Gatera Gashabana kugeza ubugunganira barwanashyaka 8 muri 11 bagomba kuburana yasabye urukiko ko rwatandukanye imanza bahari bakaburana Nkiko na bakazaburana ukwe. Icyakora ubushinjacyaha nabwo bukabibona ukundi. Bwabwiye umucamanza mu rukiko rukuru ko ari ngombwa ko Nkiko nabaza mu rubanza kuko kuzitandukanya bitashoboka kubera ko baregwa ibikorwa bimwe bigize ibyaha bubakurikiranyeho. Busaba ko mu nyungu z'ubutabera n'undi yahamagazwa maze bakazaburanishirizwa hamwe. Bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka FDI inkingi yavuze ko uru rubanza rugiye kumara amezi 10 urukiko rukuru rurekuye Ernest Nkiko by'agateganyo, akibaza impamvu ubushinjacyaha butamuhamagaje ngo yitabe. Kuri we ngo ni impamvu zo gukomeza gutinza urubanza. Maitre Gashabana umwunganira nawe yabwiye umucamanza ko ubushinjacyaha ari bwo bwareze bityo ko ari nabwo bufite inshingano zo guhamagaza Nkiko akaza akaburanishirizwa hamwe n'abandi. Umucamanza yibukije uyu munyamategeko ko ubushinjacyaha bwaregeye urukiko ko ariko butasigaranye izo nshingano zo gutumiza Ernest Nkiko. Avuga ko ikosa ritaturutse ku bushinjacyaha ahubwo ryaturutse ku rukiko kuba rutaramuhamagaje. Maitre Gatera Gashabana yabwiye urukiko ko mu nyungu z'ubutabera kubura k'umuntu umwe mu rubanza zitabangamira inyungu z'abantu 10 basigaye, asaba gukosora ayo makosa yakozwe kandi bitabangamira inyungu zabo yunganira mu mategeko. Umucamanza agasanga nta kindi cyakorwa uretse kwimura urubanza ku yindi tariki ya hafi byazananirana bakazabona gufata umwanzuro wo gutandukanya imanza. Bwana Twagirayezu yasubiranye ijambo mu mvugo yumvikanisha ko we na bagenzi be banyotewe kuburana, avuga ko ibyabaye bitari ubwa mbere bikorwa n'uruhande bahanganye kuko ngo no mu rwego rwabanje ubushinjacyaha bwakunze gukora icyo bita gutinza urubanza ku bushake. Umucamanza mu rukiko rukuru yavuze ko ibyabaye mu nzego zabanje bitareba urukiko rukuru, yibutsa ko bagomba kurebera urubanza ku rwego rugezeho cyane ko ryariburanisha rya mbere. Ushinzwe ubukangurambaga muri FDI inkingi yasabye ko ababishinzwe bakora ibishoboka byose bagakosora amakosa yabayeho, ariko akumva itari cyo umucamanza azasubukuriraho urubanza nayibabangamiye kuko ngo babifuza kuburana vuba. Umucamanza yizeje ko ubwanditsi bw'urukiko buzakora ibishoboka byose bukazagera kuri Nkiko bukamumenyesha ko agomba kwita ubutabera ku itariki urubanza ruzasubukuriraho. Abaregwa bose uko ari 10 bagaragaye mu cyumba cy'iburanisha mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa kandi cyeye, wabonaga ku masura bakomeye burumwe n'amadosiye mu ntoki yifashisha burana. Mu barwanashyaka 10 ba FDI inkingi bagaragaye mu cyumba cy'iburanisha 9 muri bo nibo bafite ubwunganizi. Maitre Antoinette Mukamusonda runganira Leonire Gasengangire wari umubitsi wa FDI inkingi. Maitre Gatera Gashabana n'abakunganira abandi 8 basigaye bahagarariwe na Bwana Boniface Twagirimana, Vice Perezida wa mbere wa FDI. Ni mu gihe kandi Bwana Tanazi Kanyarukiko we nta bwunganizi afite kugeza ubu. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda burarega barwanashyaka ba FDI inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritaremerwa gukorera mu Rwanda ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda. Burabarega kwihuza n'imitwe yitwara gisirikare irimo FDR ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. N'ibyaha baregwa bahakana bivuye inyuma bakavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Ishyaka FDI inkingi ryamamaye cyane mu Rwanda kuva mu 2010 bw'umukuru waryo Madamu Muhoza Victoire Ingabire yarakubutse mahanga aje guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'icyo gihe. Ni ingingo itaramuhiriye kuko muri uwo mwaka wa 2010 inkiko z'u Rwanda zamuhamije ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu mudendezo maze zimuhanisha imyaka 15 y'igifungo. Iburanisha ritaha rizakomeza ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa 7. Bagira ubuzajwi rya Amerika i Kigali.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. radio yacu.
Ijwi rya Amerika mu Burundi mu cyumweru gishize hatangiye igikorwa cyo gutoza intererano y'amatora yo mu 2020 mu banyagihugu badakora no mu banyeshuri bakwije imyaka yo gutora. Nibyo mu kiganiro muri sanga mu kanya gashize mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganyeho na Madame Justine Nkurunziza wahoze ayobora ishyirahamwe COSOM rikurikirana ibyerekeranye n'amatora muri iki gihe aba muri Canada, na Eric Nsengimana userukira ishyirahamwe ry'urwaruka Nyafurika ryishinze guhindura ingendo ajapu magambo ahinnye we ari Bujumbura mu Burundi. Madame Justine Nkurunziza aratangira avuga uko yakiriye kiriya gikorwa.
Twebwe ni igikorwa kidutera impungenge kuko umuntu atangura kwibaza ati mbega ayo matora bariko barategura Abarundi barayiyumvamo, mbega iyo intwaro isanzwe ihari ni intwaro ihagarariye ku gutwara neza gushikaho bo kwifuza kunyarutsa ayo matora cyangwa kuyaterera, kuko turafite ubukene buri mu gihugu. Abajejwe intwaro bari gutegeza kubanza kwiyumvira bati mbega iyi ntererano tugira dusaba abanyagihugu barafise ayo mahera, barafise ubwo buryo, kuko turazi umurundi ubukene arimo, turazi yuko umurundi ahari kenshi ubu ho bigeze no kurungika umwana mu ishuri benshi batakibishobora, benshi batakironka n'icyo barya. Turazi ko kuva kera umurundi cyane cyane abarundi nyarucari ari abantu bafise ikibazo, usanga no kugira umubazi ngo azane igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri ku mwaka, usanga n'iyo noti hariho abatarayibona mu ntoki, batarayibona kuko batagira icyo bakora, bakironka n'icyo basarura ngo bagurishe. Ugasanga rero ubukene bwugarije abo Barundi ntiburi ko buratuma nuko bashobora kubatoza iyo ntererano, kuko ntibagira aho bayakura, nka benshi basigari nta banaho nikora. Nicyo rero cyane cyane giteye ubwoba, kuko umuntu akavuga ati mbega ayo mahera azoja hehe, azobajere gute, kuko muri buje y'igihugu ayo mahera ntayarimwo. Icyo nicyo kintu giteye ubwoba. Tubona tuti ibyo bintu byo gukoresha ku nguvu ku bantu badafise n'aho bikora ni ikintu giteye ubwoba cyane, kandi tubona ko bitari mu nzira itumbereye neza.
Nawe Eric Nsengimana muhavuga iki kuri icyo gikorwa?
Murakoze cyane ku gikorwa kijyanye no guterera amatora. Je mbona ko ari igikorwa cyiza cyane, na cyane cyane ko mwabonye akarorero byatanze mu guhinyanyura ibiri kwa shingiro, aho abanyagihugu bonyine bashoboye guterera kandi bakanezerwa, ari naho mwabonye ingene baje gutora babyiyumvamo kubera bari bagize icyo bakora muri ayo matora, ku buryo isaha zine nka bose bari baje gutora kubera ko biyumvamo by'ukuri ko ari igikorwa c'iwabo. N'ayahandi amatora ageze mu Burundi wamenya ni ibihe novuga bidasanzwe, aho wasanga mbere bamwe baca batangura guhagarika umutima, abandi bagatangura kuyumvira ibizokurikira mu nyuma, abandi bakaza gutora amasaha yarenze, abandi bakaza bigura intege. Ariko ubu uri kuraraba turabiye nko ku matora yaheruka kuba, urabona ko kubera abanyagihugu umugambi wari wawo ugize icyo bawutereramo, ndabona ko ari byiza cyane, na cyane cyane ko bihiteka Umurundi, kubera ko nubwo Disipulina ariko aravuga ati ndabarakenye, sinibaza ko hari umuntu akenye ku buryo umwaka ushobora guhera atarose ibihumbi bibiri mu rugo rwose. Iyo bavuga bati duyatoze umwumwe niho byari kumvikana, naho nyene nizo mu gutanga demire mu mwaka atari bamwe navuga ngo bantu nikora leta isanzwe ifasha iriko irafasha ya demire, no kuvuga ngo bobura ibihumbi bibiri mu mwaka mu ngo ziri mu Burundi. Ndibaza ko bari kubasuzugura, tuvuze ko hari urugo rudashobora kuronka ibihumbi bibiri, tukaba tubasuzuguye cyane rwose abanyagihugu, kuko ndazi neza ko nabo nyine abivuga bizi ko mu Burundi nubwo ubukene buhari nta muntu aratariye, nubwo ubukene buhari utaronka ibihumbi bibiri ho wumva ko abantu bose bapfa mu minsi nk'itatu, nta muntu n'umwe yosubira kubaho kuko nyoro nchafungura ndibaza ko badashobora kufungura amahera igihumbi cyangwa amajana atanu mu mwaka wose hanyuma ngo babeho rero ndetse kuba biyumviriye ko abanyagihugu bongera icyo bakoze ni igikorwa kibaha iteka kibasubiza umutamana na cyane cyane ko amatora ari ay'abarundi bose abakerekeza aho bakagira icyo babikozemo kandi musanzwe mubizi ko umugambi nubwo bari mwiza gute umunyagihugu atawuterereyemo nta nkeka uwo mugambi arawuvuruga hamwe utegere ushika kuri objective nubwo wawuteguye neza
ku bwanyu rero muravuze ngo naha abarundi baba bakenye nta ushobora kubura ayo mafaranga ibihumbi bibiri ku rugo n'umunyeshuri agatanga igihumbi none nk'abatazoba bashoboye kuronka ayo mafaranga harimo nk'abadakora nk'abanyeshuri ntimubona ko ari ikibazo kubaka amafaranga kandi ataburyo bagira mu bisanzwe ahubwo leta ategeza kubashiriraho uburyo bashobora kwiteza imbere bagashobora kwigwanako
leta imigambi yo kwiteza imbere nta kitari kirakora kugira ngo abanyagihugu batere imbere ndazi ko bakora ijoro n'umutaga ku neza y'abanyagihugu nayo kuvuga ati abantu bashobora kubura igihumbi ibihumbi bibiri mu mwaka wose niwo bwa ngo bazaba bayabuze kubera ugiye kuraba nk'ubu ntwara abantu barenga ibihumbi mirongo itandatu ngaha mu Burundi iyo ntumiye inama no kuri uyu wa gatandatu na rimwe irango yitabye abantu barenga igihumbi uraze muri abo bantu batarenga igihumbi harimo abanyagihugu bato bato tubafatiye ko ukaraba batari bafite telefone usanga ari bakeya telefone nicyo kintu nta telefone rimwe iriho y'ibihumbi icumi nta n'itelefone iriho y'ibihumbi mirongo ibiri umuntu aparubenye gutunga telefone agaparubena gushyiraho amayinite si ukuvuga ngo ni umuntu aba akenye cyane rwose hariyo yego n'abatagira izo telefone ariko atari uko bakenye ariko ubwiye kuraba si uko ubukene buvuza uruhwa mu Burundi gusumba mu bindi bihugu hanyuma ku gitanya n'ikibazo mumajire mutino n'abatazoyatanga bizogenda gute nibaza bata abantu bazofunga cyangwa ngo baheze babakumire mu kibano ariko sinovuga ngo bazaba bate gutanga kubera ko ari ubukene ahubwo bazaba bate gutanga kubera ko batabyiyumvamo cyangwa badakunda guterera badakunda kujya hamwe n'abandi niko niko igihugu kibayeho gitegerezwa kubaho mu budasa ariko jewe ndabahamagarira ko bitabira ako kamo
nawe madame Justine aho muhavuga iki
aho je ndavuga yuko numva ari muri banyaguhiko kuko avuga ko abarundi badakenye ariko murazi yuko benshi bavyiyamirije turavye no muri sendika z'abarimu basanzwe bahembwa bitwa ko bafise aho bakura bose baravyiyamirije mu masendika nuko ni vya bindi nyene ubona ko ari ibintu vy'igikenye ivyo bariko baragira byose babigira ku gikenye ibintu by'ubugi none uwo mubaza yo mubaza ryari babajije abanyagihugu ko babishobora kuko icyo ni kibazo gitegerezwa kuba ku gushaka mugani gitegerezwa kuba ku nguvu ngo batange itegeko kuvuga ku itegeko rikorera ava hejuru muri ministeri rikorera ava hejuru mu bategetsi mu buri ba guverineri mugabo ugasanga abanyagihugu baraza baritaba amanama kubera uwo nta wovyanga baritaba amanama kubera avuga ati je ni nitaba nzambonera kure ziza kundara ku mugono je ni nitaba ejo murazi yuko ibintu byinshi usanga bagize bati ni ukugira uronke attestation de naissance kugira uronke urupapuro ruvuye muri komine utegerezwa kwerekana ayo mahera uba watanze murumva yuko ibintu byose bimaze kujamo inguvu ntabwo bijyanye na demokarasi icyo twovuga kuko bo barazi yuko barafise aho bakura mugabo hariho benshi badafise aho bakura kandi abanyagihugu benshi baravyidogera murumva rero n'ibintu twovuga tuti n'ibintu byo kwitondera awari yanse yuko baterera amatora mugabo n'ibintu byo kwitondera umuntu akamenya ati abantu barabihagurukiye baravyishimiye uko nivyo avuga ngo vya referendum ngo barabyishimiye murazi ngene vyagenze murazi ngene habaye mu iterabwoba ugasanga baja ku ngo kudodora ko utagiye gutora uzoshikirwa n'ibintu bo nyine bazomenya ikigushikira murazi biri ku biraba mu Burundi icyo gituma rero ntuvuga yuko ari ibintu biri muri transparency biri ku mugaragaro kandi abanyagihugu bishimiye ahubwo uwo baza neza agatanga akabaza abo banyagihugu akabaha ijambo bo nyine bakavuga yuko intumbero bashaka kuyiha mugabo intumbero yivuye ku bategetsi kuko ibihe tugezemo nta muntu agigira ibintu by'iterabwoba.
Murakoze, reka tuze ku mirongo ya telefone dufise. Salomon, uratwumva?
Urumva.
Yego. Watubwira huri, watubwira ikibazo canke intererano wa ufise?
Mu kindi mu ntara ya Kayanza.
Yego.
Ndabanje kuramutsa umutima wa dutumiri.
Ni babiri barakumva?
Hama leje nanjye uko nabibona ni nk'interano ryamvuje. Nabona yuko gutera amatora atari bibi. Kandi ni nabyiza kuko bize imfashanyo zivuye hanze si byiza. Ariko iyo barabitegeko bakarikora neza ntigira bo ribangamira nawe rizigata. Ibaze nk'umunyeshuri cyangwa umushomeri kumubwira ngo aterere amatora mu gihe ku kwezi atari igihumbi igira yinjiza. Uko je nabona ko ari nko kumurenganya kabisa kuko yaba babitegura neza nk'agiye ubwanye nabona yuko baba bakwiye gukata nko kumushahara yaba yinjiza. Ariko nawe ugasanga nta mahera yinjiza. Reka ndabe nk'akarorero mu gihe ikibi bya referendum bakubwira ati mu gihe utagiye no gutora kurwanya leta kandi mu Burundi abona ko kotagiye mu matora cyangwa ibikorwa bya leta aba yitwa umwanzi mu gihugu. Ejeye ku bwanjye nasaba yuko ibyo bintu bisubiramo kuko agiye n'umushomeri mbona ari ukuturenganya kabisa. Murakoze
aho muhavuga ko iki Eric.
Ego arakoze cyane abashomeri ahubwo nibo bari bakwiye kugira icyo bakoze na cyane cyane ko ari bafite n'umwanya wo kuguma muhira ntibicare baguma bakorana n'abashomeri kuko abantu bose uri kuraraba bose baguma bavuga ko ari abashomeri. Ni ukuvuga igihugu kizotunga abantu bicaye ngaho ari abashomeri bakeneye kuza kurya gusa ore gushyira mu ngiro ibyo bize bakwimingira imirimo bagakora kugira bateze imbere igihugu kuko n'ibyo bihugu bindi bya Buraya ibyo byose wumva bikomakomeye ugiye kuraba abanyagihugu leta ija kabisa abanyagihugu benshi cyane usanga kenshi ari amaindustri ibikorwa abantu bigenga bakoze. Rero mba nduta ko y'amaboko mu mpuzu ngo tugume twiyumvira ngo turi abashomeri ngo leta izotugaburira twese icyo cyose n'igikunda kandi na leta y'Amerika irabivuga. Leta icyo ikora irafasilita ibikorwa tuba turiko turakora ngo kirabigende neza. Hanyuma ku bijyanye n'uko ngo baba bararenganije abanyeshuri ku mwaka umuntu kugira atahe igihumbi twese twarabaye abanyeshuri ntariho n'amahera yo ku ishuri usanga batanga arengeye n'icyo gihumbi kandi nta muntu ayidogera ngirango ni kubera ko bitanga uyu mwaka umuhini mushasha utera amabavu abantu bazogenda barabimenyera kandi abantu bari bafite mu mitwe ko hageze amatora amahera ava muri PNUD amahera ava i Buraya amahera ava hehe. Hanyuma ugasanga iyo ngeso y'ugusegerereza no gutega amashi yarafasha abarundi twese uyoberwa abashefu uyoberwa abagize iki bose kumva bariko badefanda ibijyanye no gusegerereza kwama witeza amaboko hanze oriye yukuyumvira ati uno munsi umwaka turimo ntitugire muri 2020 turi mu gihumbi kimwe amajana na 200 uno munsi turi mu 2018 ibihe byarahindutse nimbi bihe byarahindutse abantu bashobora kubaho gute igihugu kizokubakwa na bene cyo nimbi igihugu kizokubakwa na bene cyo umwe wese ategeza kugira icyo akoze kuze kuneza igihugu ciwe kuko nimba amatora atabaye mu gihugu ibikurikira murabizi aho bose ariko baravuga ngo amatora ntabe ni ukubera umugambi niwo bagira birukanwa mu ibarabara bavuga ngo imfashanyo ntizihagarare. Nimba rero twirutse mu ibarabara tuvuga imfashanyo ntizihagarare hanyuma leta ikavuga iti ko zihagaze ndeka uduce twikora ku buryo dufise abakunda igihugu na twebwe abarundi nyene n'umunsi ntihari kugaruka bavuga ngo ntitugire icyo dukoze ngo mutwane ngo twikore ku banyagihugu. Abanyagihugu bari ababajije biciye muri wa mugudu w'ibiganiro waciye mu gihugu cyose ibyo bashyigije ku maradiyo ku mateleviziyo mwarabyumvise njyana na parti muri ziya konsiritasiyo bagize abanyagihugu barabajijwe barabazwa bari exprima umwe wese aravuga ati turakeneye amatora twebwe nyene turazi nyene amatora ko tuzogisha duterereye.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
naho kuva saa 10 kugera saa 2 y'ijoro ni kuri metero 19 na metero 22. Nshuti zacu rero nahangaha amakuru ahagarariye ndabashimiye cyane ko mwayakurikiranye mugira umugoroba mwiza murakarama.